radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye miriwe nshuti bagenzi miko mura kuri kigano vya radio indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi amakuru kuri mugoro wo kuwa gatatu itariki ya 29 kwezi kwa 12/2025 hagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Imiliyaridi amajana atandatu na 95 n'izigihugu cegeranije mwaka w'amafaranga w'2024 n'umwaka w'2025 mu gihe hari hategekanijwe kwegeranya imiliyaridi amajana 7/18 ivyo bikaba vyashikijwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka bamwe mu barimyo mu ntara ya Burunga baridogera iteba ry'agahembo kabo kwikawa bashoreye mu matonorero kuva ku kwezi kwa kane n'umwaka abarongoye amatonorero muri iyo ntara bakamenyesha ko iteba ryavuye hanini ubuhinga bwa none binjiyemo no kubarimyi batazanye ibyangombwa kugira ngo iryo hemba rishoboke bamwe mu bakora imyuga itandukanye bavuga ko bakiri inyuma mu bijyanye no kumenyesha ibidandazwa byabo biciye mu kumbuga ngurukana bumenyi ibyo akaba bivuze mu higanwa bise umwuga award ryo kuri uwa kabiri ku nshuro yaryo ya gatatu n'amakuru saa ya gusa tufite n'ayandi n'amakuru agaramwe ngo ibyuma na matiyo abona yesu Dieudonné niyo yanzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
radio indundi culture
Nongere ndabahe mwiriwe mwaweje kuvyumva mu ngiyo nkuru kw'imiliyaridi amajana 695 n'izigihugu cegeranije mwaka w'amafaranga w'2024 n'umwaka w'2025 mu gihe hari hategekanijwe kwegeranywa imiliyaridi zigera ku majana 718 mu gihe kuri uwo wa gatatu umushikiranganji ajeje ikigega ca leta yerekana imbere y'inama nshingamateka icegeranyo cerekana uko amafaranga y'igihugu yakoreshejwe mu gice ca gatatu n'ica kane muri uyu mwaka nyene umushikiranganji arendi kumana agasigura kw'ico gihe Hengeri chavuye hanini ku burusho buhabwa abinjiza ibintu batarishe amakuru bituma n'amafaranga atozwa abamake bamwe mu barimyo mu ntara ya Burunga baridogeteba ry'agahembo kabo kikawa bashoreye mu matonorero kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka barimyi bavuga ko ivyatumye babura ingena bikenura mu byo baba bakeneye bamwe bakabona ko ico gitegwa gisa nuko ataco kikibamariye urongo itonerero rya Buyezi riri muri komine Makamba bavuga ko iryo teba ryavuye ko bakutangwe gukora ku buhinga bwa none hakaba hari n'abarimyi batevye kuzana ivyangombwa kugira ngo iryo hemba rishoboke aho Burunga tugakura mugenzi wacu Serge Sindayigaya
iyo myidogo y'abarimyi b'ikawa bo mu ntara ya Burunga ngo ifatiye ku kubura agahembo k'ikawa bashoreye ku matonorero kuva mu kwezi kwa kane ariko kugeza ubu bakaba bararindiriye amaso ahera mu nzira abarimyi twasanze ku itonorero rya Buyenzi riri muri komine Makamba baravyigana hamwe n'ingaruka ziva kuri iryo teba ryihembwa riheza rikagira ku miryango yabo
kwa kane tukatugeze no ku icumi na rimwe gutyo harunka amahera ivyacu bigura amahera abakwabura ni ku mahera abayora ni ku mahera kagaba ni gapfuna
turashonje murabona abanyeshuri kare niyo yahora yatupfuna mu kwezi kw'icenda tukagura ibikoresho none murabona y'igice kigeze ku ishuri kandi baguma babasaba amahera
hejuru yo guhembwa batevye ikindi abarimyi biyamiriza ngo ni umwanya munini bamara ku matonorero igihe bashoye ikawa yabo ivyo ngo bituma mbere bamwe bagira n'agashavu bakaniyumvira kuyirandura kuko bo bavuga ko itagihabwa agaciro nk'ibindi bitegwa
umuntu yarashora umunota 20 akaba asubiye ku mirimo none ubushore wirwe ngaho usubira mu ngiye gutera gahawa wiriwaho
Trezor twagira imana arongo w'itonoro rya Buyezi avuga ko icyatumye abarimye bateba guhembwa hagoranye ubuhinga bwo gushira gisata cy'ikawa mu buhinga bwa none kugira ikawa ishikire umurimyi wese azi iyo ituruka
hacu buryo bushasha buryo bushasha bwo gushira ikawa mu buhinga bwa none se digitalizasho arandi kuko ntibabitahuye neza byarabagoye gutahura kuko bwa mbere uryo babikoramo bwari buryo bwa kera abakoresha ibyo byo kwandika gusa tukandika mu bitabo hama madone turonse bakarubika imbere bakabika mu bitabo kwa kundi ariko mu basanze basaba kubika madone uburyo bwa none uburyo budatakara ku buryo ikawa ikurikirana ahiri iyo yapfuye gushika umuguzi ayigure hama inywa se yapfuye
ikindi cyabitumye ngo kugeza ubu hari abarimyi batarashobora kwisansumisha muri ubwo buhinga bwa none bushasha ibituma ico gikorwa kidindira
tutanga ibikoresho neza tworoheye kuba badusaba yuko tubwira bene kwiko bakaza tubasha mu buhinga bwa none agatanga imyidondoro yabo agatanga uburyo azohemberwa rero byagiye biratana gucerwa mu bwo buryo bamwe batangura kutaza abandi hatse umwumwe agatanga ibidakwiye gushika yaho aza kugera cyagiye bavuze ati turabahembe basangira abanyuno batakwiza ibisaba.
Twamenyeshe ko itonero rya Uyezi ryashoriwe ko ikawa n'abarimyi bagera ku 55 bakabashoye ikawa yose hamwe ingana amatoni 222 ari ku giciro ku barimyi kingana n'amafaranga miliyoni 314 y'amarundi iburunga. Serge Sindayigaya, Radio Inundi Culture.
Yamara rero ishirahamwe gishinze kuhamagarira abarundi guhindura ingendo no gucugwe parseme ryamagarira Leta y'u Burundi kuza irasuzuma ibitabo bitanga intumbero mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ico gisata gitere imbere. Ni mugere Leta iheruka gutanguza umwaka w'uburimyi w'umwaka wa 2025 n'umwaka wa 2026 uri rongoye Faustin Ndikumana amesha ko mu gihe ivyo bitokwitwararikwa hazoguma hibonekeza ingorane zitari nke nko gufungura nabi n'induga y'ibiciro kwifungurwa ku isoko. Kubwiwe rero hari impindu ukazi bwizwa gukogwa kurikira Faustin Ndikumana.
Ico gisata nico gituma haboneka ibifungwa ku masoko mwaba uravye ingene ico gisata nabo kimeze uko gufungura nabi mu bana ngene biguma vyimonogoje 50% barenga karaba 70% barenga bari mu ngorane zo gufungura ibiciro biduga ku buryo budasanzwe. Twebwe rero twaza yuko hari ibintu bimwe Leta yofatira ko kandi gakorirako kubwira ibisata cisununura bwa mbere ibi byuko tuguba mu burimyi bwo kwibeshaho mu miryango buto 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 subsistance cyutina bigahinduka hakaboneka uburimyi bushobora gukorera ku masoko kugira abantu bashobore kugira ibyo bashobora ku masoko biboneka. Igwirana ry'abantu rituma amasi agabanuka igice cy'igitare ku muryango haro 30% y'imiryango idafise amasi arimwe katusanga niyo si amasi arimwe atunganywa nabi ugasanga tuyatunganya nabi hamwe haguma hubakwa vya biyayatwurimiramwo ntibitunganywe neza ibyo guteza imbere ibisagara canke ibisagara bito bito vira virajizasyon ntibikogwe tutibagiwe rero n'amasi ya Leta usanga ariko atunganywa nabi ugasanga abahereza bamwe bamwe abantu babategetse. Hari bijanye n'imyavu yotuma isi yacu yimbuka neza kuko bavuga ko isi yacu ifise todacidite ugacura mu ntara zose taboneka bagaca buhagiye ushyira hamwe ibukora rimwe cyo bita monopole kandi tashikiri ko kirakogwa. Ibitabo bitanga intumbero document de stratégie bikaza birasuzumwa kugira barabe aho tugejeje kuko hari igitabo cyabaye 2020.
Radio Indundi Culture.
Hadyo ndundu kuitira makuru ya chalamananya kuisa chumina zibi ni minota mirongi wili ni ndugu mge muwakori miuga. Gitanduka nyavuga kwa kiri nyuma kubijanye nuku minye kanishi bidanda za vya wichile kumbuga nguruka na bumenye. Mweliko kwa vizi higanuwa bise umuga awade jokuru yu wakabili kunchura ya juya gata tu. Abu wanya miuga bemeza ko aruru hombo kuri wono kugihugu kukua rahi vde wakora bidashika kule. Baga sabako wabinyegisho na mahimiriza kukiri vde wakora bimenye kane kumbuga nguruka na bumenye. Adolfe ni jimbele.
Muri ico gikogwa cy'abanyamyuga mu ihiganwa bise umwuga wati haracyaragahaze ku bijanye no kumenyekanisha ibyakozwe biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Aba twavuganye berekana ko hari byinshi bataramenya.
Turacyari nyuma kw'icyo kintu cyo kudandaza biciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuko hariho nibyo tutazi tutazi ngo babigire.
Mugani ni kubura makuru ubumenyi mu bijanye na informatique ngo kica kibi kibazo baniduheza ngo byo dukora bimenyekane mu yandi makuru ngo bica bigarukira hafi.
Aha rero bavuga ko bagira uruhombo reka no kugihugu kuko ibyo bakora bigarukira hafi.
Harimo uruhombo runini rwose kuko biragufasha kumenyekanisha ibintu abantu bakabimenya hanyuma bagaheza bakabigura. Turonka babigura benshi kubera ibintu byabiba byamenyekanye.
Iyo bitamenyekanye henshi usanga tabakiriya bagwiri ushejeje ngurungu kuko tuca tugurisha nabo hafi gusa kandi n'abagure twari dukeneye kugurisha nabo n'igihugu nacyo nyene kikahunguki.
Naho hari abavuga ko hari byinshi bataramenya, hari abandi bazigura ko imbuga ngurukana bumenyi bazikoresha kandi bahakura akarusho naho bashikiriza ko batarashikira intambwe ibindi bihugu bigeze ko.
Dusanze dufise amatelefone turashira ibintu ku mastati naho ubu bushize ku mbuga ngurukana bumenyi hari ama Facebook urabirungikira kama makuru mu WhatsApp. Icyo jewe narashika ko n'ugutraya site kugira ngo nshobore kubishira ko murumva ko akarusho karahari basa n'uri ko ndadandaza
bose ariko babona ko abajejwe ico gisata botunga inyigisho cyo kimwe n'amahemereza kuri bose.
Je nibaza ko hobe inyigisho ku bantu basanze bakora ibintu by'imihuga kugira bamenye ko ivyo bintu byo kumenyekanisha ibintu bakora babicishije ku mbuga kanungurukana bumenyi.
Nitwirimite ku isoko y'u Burundi kuri ivyo by'ingurukana bumenyi ariko ivyo navyo bizibake ingaruka kuri cha kindi rero cyo kugira sensibilisation
ihiganwa bise umwuga wa gyukuruwe ku nshuro ya gatatu kuva kuri uwa kabiri rikaba rizorangira ku munsi wa gatanu aho mbere batatu ba mbere barose amanota menshi bazohabwa ubushimwe
Adolphe Niji imbere bamwe banyagirwa mu gisagara cha Bujumbura ntibakiriye ineza itegeko riheruka gusohorwa na bumwe mu bushikiranganje rihana bihagarika hatari ubuzu bwa sugumwe bwabigenewe abanyagirwa bavuga ko iyo ngingo itizwe neza mu gihe mu makati atari make atatu twasugumwe rusangi tuhari bagasaba ko leta yosura mu iyo ngingo kugira habanze hubakwe utwo tuzu udiro nkijimana
Abafatwa baracyafashwe ijambo riguma rigaruka mu kanwa kabamwe mu banyagihugu baba muramwe mu makaritsi y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ni nyuma aho bushikiranganje butatu bujerwe iby'ubutunzi ubwo iby'umutekano hamwe n'ubwo iby'amagara y'abantu busoye itegeko rusangi ririmo ingingo ihana wihagarika hatabigenewe abanyagihugu babona ko iyo ngingo yafashwe isa n'itizwe neza mu gihe atatu z'utubwiherero rusangi turi muri ayo makaritsi
leta yabwiye ngingo yari yihuse kuyifata nibanze kwanza nayo twidukorera ibyo bintu abazofungwa tuzofungwa kugitegeko rije ribajya cyo ntako
turacadufashe gose
kugiye kubiraba cyo ndashobora no gufatwa gusoba ubunyenye sinegereye urupanga acamva ngaha nkigira hajya kumusenga kandi rero bagiye gutufata
icyo badatahura nuko umuntu azohanwa kandi atabwiherero yabona hagufi bikunyugwa nuko araba amagara adakundira kwihangana umwanya muremure
nta muntu ashobora kwihangana umusonga bamufashe abakera bo baciye muganiti umubyeyi ahafatiwe ni habyari none wibaza ko byapo Wo kwemera wuko iyonona kandi ubona umusinguri hajya. Cha wemera kwifashisha mujya musinga.
Iyo garikana n'umunyarwanda tugora. Woje bya yote yabona nyamatura. None ubwo mje sijui ni kwihagarika ya Jemenya. Bacha bakufata none umva wo koroheka.
Bose basaba leta ko yobanza gukwiragiza utuzu twasugumwe mu bice bitandukanye imbere yuko ingingo bene izo zifatwa.
Kazo kugiye hagarika no kwituma kwizera kwizera. Cha wo yakirashobye korohereza abanyagihugu. Nayo bitaragenda uko abanyagihugu cyagoye mu makosa babacamana
uwihagaritsa atabigenewe mu mwanda muto canke mukuru akabanishwe hadabu ry'amafaranga 5,000 amafaranga y'amarundi nkuko tubisanga mu ngingo ya kabiri ryo tegeko rusangi ryo kuwa 9 gitugutu uyu mwaka 2025
abanyagihugu bari dogera ibura ry'udukarata two kwivuriza ko bita carte d'assistance médicale mu rurimi rw'igifaransa mu gatumba ni mu ntara ya Bujumbura ico kibazo cyarashikirijwe umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ntango yindwi iheze nabashinga mateka mushikiranganje dwi nabaradahana yamesheje kutwo dukarata tuhari ibitaro bitadufise joja kudutora mu turere tw'ubuvuzi bakukira jota iratuzi
kabanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura harabavuga ko bazisavye ariko babwiwe kurindira
kajya je sindakagura mugabo nayo naheruke ngo banyandike ndagenda ndabaza mbagije bace bavuga ngo zarahetse
ubu rero wivuze jana ku jana
none n'ubu ndacarindiriye ko hari kizo subira kikaboneka
Ico kibazo cibura gy'udukarata ka mutwe kwivuriza ko caranabajijwe umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ntango y'indwi iheze n'abaserukira abanyagihugu uyu n'umushinga mateka Venance Nduwimana
aka kandi bita ka mubiguta hirya no hino atatuja ikabone kuzanga niyo tuguje hata kusende zuhaje na 5 hatonza abantu igihumbi 200 batabashaka itora ituma abere gihugu batwivuga cyane kugira twasahirize bakatubura
kubera tutaboneka neza rero abanyagihugu baca bivuza ijana ku ijana
udavuze cha mitiweli utanga amahera nyina bona uvuze mitiweli ku mwana utanga amajana 8 uvuze mitiweli w'umuntu akuze utanga amajana 5
ariko umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine baradahana amenyesha ko muri kino gihe atadukara atato kwivuriza ko kamu dukenye
kibazo cyo kubura kamu mavuriro nibaza yuko cyari cyumubiziheze ngirango cyanke abo batazitanga ngo bazabere igihugu urugaba ubu rero kandi kamwe zirahari mu gihugu no muri stock national zirahari abo batazifise muri iyi minsi twobibutsa yuko bagenda kuzitora mu ntara naratse mu kuzi za kera kuko zose zari zaraje kurevisiona kandi
Mu mwaka uheze hakozwe amakarata kamu imiliyoni 2,400,000 mu gihe mu mwaka wahera hari habonetse amakarata 430,000 ubu mu bubiko hasigayeyo ikarata zigera ku 700,000 nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubivuga
n'iyo kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:34 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Matiyo yabona Yesu yamfaje mu bw'ivyuma cyo done niyo yanzigamiye abashikirije ndabivuze kubanza mugira umugoroba mwiza aho muherereye n'agahwane